Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamara na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jeudi ani nahazwe ngiye kwemesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu Burundi impingira cari ndende kugira ngo ico gihugu gishike kwihangiro risabwa n'ishyamwe mpuza makungu gita magara y'abantu OMS kujanye n'incancu
hamwe hamwe n'ubu hariho imigu y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza koba tajanye bamwe bita abemera bya Zibia baracyabaye intambamye.
Uyu ni Tade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida mu gihugu c'u Burundi avuga mu zimwe mu ntambamye zituma hari abantu batariko barahurumbira incancu. Turabigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko abantu bitwaje ibirwanisho bateye ikigo kivura abandi uyu mugera wa Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kuwa gatatu baragiturira imbere yo gutana mu mitwe n'abajeje umutekano. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu. Ibiranga barwanyi n'imvo yatumye babikora ntibiramenyekana. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze ko abagwayi 38 bakekwa kuba baranduye Ebola hamwe n'abandi 12 batowe uwo mugera bari muri bari muri ico kigo igihe ico gitero caba. Yavuze ko bane muri abo banduye bahunze kandi abandi baracarondegwa. Nta numwe muri abo barwayi canke mu bakozi yakomeretse nkuko vyashikirijwe n'uwo mushikiranganje ishami ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF Médecins Sans Frontières rirongoye ico kigo hamwe rifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu barateye ivyatsi ico gitero. Ico gitero cabire mu gisagara ca Butembo kigize kabiri muri inondwi kibaye mu karere ko mu buseruko kavugamwo Ebola. Perezida wa Irani Hassan Rouhani yanse kwemera itanga imihoho y'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa gatatu n'ikimenyesha makuru ca leta. Rouhani havuga ko kwemera itanga imihoho rya Zarif bishobora kubangamira inyungu z'igihugu. Yongeye avuga ko Zarif ari umutegetsi akomeye azi kurwanira igihugu cama cabangamiwe na leta z'umwe za Amerika kuva muri ico kibanza cyo cabituma hari bidurumbana. Zarif ntavu yatanze yamusunitse ku munsi wa mbere gutanga imihoho. Umuhanuzi mukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu White House yarabonanye ejo kuwa gatatu n'umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite. Bubaye ubwa mbere babonana kuva mu kwezi kwa cumi hishwe umenyesha makuru ya muka muri ico gihugu yakora muri Amerika yitwa Jamal Khashoggi. Ibiro vya perezida wa leta z'umwe za Amerika White House vyashikirije ejo kuwa gatatu ko abategetsi babiri bavuganye ku bintu bitandukanye Riyad harimo gushinga imitahe mu karere ko mu buseruko bwa ati hamwe n'utwigoro two kuzana amahoro muri ako karere. Ntacu bavuganye ku rupfu rwa Khashoggi, urupfu rwavuzwe cyane kandi rwahungabanije imigenderanire hagati ya Amerika na Arabia Saudite. Kushner, umukwe wa perezida Donald Trump, ari mu rugendo rw'iminsi indwi mu karere k'Abarabu aho azogendera ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bicuditse na Amerika. Uyo ni nawe rero umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ari vyo White House. Kushner ntiyatangaje ibiri mu mugambi wa Amerika wo kugarukana amahoro mu karere, ariko yavuze ko Abanyisirayeli na Palestina bakwiye kugira ico bumvikanye ko. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze tuyahere mu yumutungane aho rugereko rwa sentare nkuru mu gihugu cy'u Rwanda ruburanisha ivyaha byambukirana imipaka. Rwongeye kwigeza inyuma isomwa ry'urubanza ruregwamo abayisilamu babarigwa muri 40 kuvyaha vy'iterabwoba mucamanza yavuze ko urubanza rwakomeje kuba rurerure bitewe n'ibitigiri vy'abaruguregwamo bararegwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State ibindi na mugenzi wacu Eric Bagirubusa yabikurikiranye
Bwari ubugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihaye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza yisomwa ry'uru rubanza. Impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo. Umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo. Ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto w'abaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba. Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononso y'urubanza ariko rwanga kurangira yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononseye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaje asaga 400 yibukije ko kwitondera urubanza bakarunonosura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo burumwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo burumwe yagiye ashinja mugenzi we inteko iburanisha yiseguye kuko urubanza rutararangiye maze yizeza ko ku munsi yimuriye nk'isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuri imanza tuzibamo ariko uru rubanza rwatinze kurangira witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato baranze no kuzunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu rubanza rwabo rutava mu nzira hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 nibwo umucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isomwa ry'uru rubanza avuga ko kurunononsora byagoranye ahitamo gutanga itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye arusubitse nk'uko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abaregwa bo mu idini ya Isilamu abaregwa nabo babarirwa muri 40 abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na bwana Fundi Salimu biganje mu rugiruko rw'abasilamu bose bataye muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinzwe ibyaha by'iterabwoba ubuheza nguni ubugambanyi gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kurima umutwe w'abagizi ba nabi ubushinjacyaha kandi bubakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana kwikubitira boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraq na Siriya ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda bavuga ko abaregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu ifatwa ryabo ryabimburiye n'urupfu rwa Shehe Mugemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali uyu n'abandi bagenzi be ku ikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka guturuka ubutabera Isomo ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Bagira ubusa rakenuye tukabibutsa yuko abo bose 40 baregwa kuba barakoranye n'umurwi w'iterabwoba ku isi nka Islamic State bari baciriwe mu ntango imyaka 30 yo gufungwa. Tumira mate gato hama duce twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano w'abacungera uruhongore kama rw'igihugu rwa Rubavu Parc National de la Rubavu mu rurimi rw'igifaransa urabangamiwe cyane muri no misi abahigi bakurikirana ubwoko bw'impongo ziboneka hake ku isi ugacusanga basa n'abasumbije inguvu abacungera ngaho abatari bake mu bacunga ubwo butunzi kama baramaze kwakomerekera co kimwe n'abarongoye urwo ruhongore bose bagasaba leta kongereza abakozi bacunga bibaye ngombwa ikabarekurira gukoresha ibigwanisho bicira umuriro nk'inkoho kugira ngo bashobore kwivuna umwasi mu gihe cyose yoza abagana ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yagendeye iyo parke ya Rubavu.
Abanyagihugu babana n'uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu benshi bazi kuri parke ya Ruvubu bagizwe ahanini n'abahoze baba muri ico gice gikingiwe gushika ubu biracyabagora kwikura mu mutwe inyama z'ibikoko byo mu ishyamba zahoze zibatunga buri munsi. Aba ni bamwe mu bacunga ubwo ruhongore.
Birabegereye ngaha harabiyimusaba ngaha bari basanzwe batunze n'aka kanyamanyere kaba ngaha. Ni kuvugwa n'uyu munsi iyo babonye nk'ibyo bikoko mubonye kimwe turaraba bo babona ko ari imboga babona yuko nyine ari akanyama ashobora kubibonamo.
Hazirya mbogo wabonye ubushobo bwe zishika hafi cyane. Hamwe bo zimarira imbuto iri ngaha zijya zitwa bifred cap. Cap zisigwa yuko iza muri Afrika yera. Chawi baza izitari mu karere zikazoneka mu Burundi
baragerageza guhangana nabo bahigi yamara umukenyuro babahinduriye ko ntubasiga marembe
ariko rero ni ntambara mu yimisi barahinduye systeme mbere twaragwana kuko twa cyunzinanye bakiruka bagahunga mugabo uyu munsi bakoresha ingufu nyinshi zo kutugwanya kugira ngo kumbure tubakire dusubire no kubakurikira umva bizimisi bakomeretsa abakozi bafu. Hariho umwe batayisuma hariya hakurya hariho n'umusuperviseri wo ngaha nabo nyine batemye ukuboko hari n'ubundi muhunge cy'ubundi bakwise bamutema igipanga mu mutwe hari n'ubundi aho hiyo kandi nawe nyine bamukwise icumu hakwa kumukintuke ubundi yose ni ntambara turimo turagwana nabo bahigi barondera izo nyama kugira ngo bazishikire.
Uwitwa Karitera Gilbert ni umugarde umwe wahajya muri sekiteri Nyarunazi muri komine Buhinyusa byarashitse bamutera icumu
kuneshwa n'abarondera icyo rirenza mu ishyamba birafise imvo nk'uko abacungiye urwo ruhongore kama babimenyeshe
ubwaguke tandi yase nkanti miriyo wisa hegitari park yose abagarde forestier 40 uca wumva nawe yuko ni nk'umunani 10 mu ntara urumva ni bake cyane kandi batagira ubuntu. Dusaba yuko boshyiramo abasore bakomeye bakabaha formation bikunze n'inkoho bagacunga neza ibitunga by'igihugu nimba hari ugize gutyo baba bamubonye nk'ejo bakamufata sezo kurasa abantu mugaha harimo no kuyikingira
harakenewe kabisa abakozi uwozana abakozi jana byo nitende sico cyonye ntakaboneka n'uburyo tuvuge ngo ede de plasema imodokari n'amapikipiki ku bantu bamwe bamwe nk'abashye kugira ngo bakurikirane ibintu amakinga ku bagarde
uko kurengerwa n'abahigi kubacunga parake ya Rubavu biremezwa n'umuyobozi wayo bakunda intwari Mariko.
Bafite ikibazo cy'abakozi bake usanga bategereza gukizura muri parake mugabo atabikoresho bafise bakubikwiye aho usanga rimwe na rimwe bashobora guhura n'umugwi w'abahigi cyangwa bononye bafise ibikoresho kubera abakozi bake basanga barabateye ubwoba aho mbere nko mu minsi yahera nta n'amezi atatu arahera bifise abagarde babiri bakomerekejwe nabo bononye
bakunda intwari aranashikiriza umwitwarariko afise ku mutekano w'abacungera ubwo ruhongore kama rwa Ruvubu.
Tugasaba rero yuko leta yoshyiramo ingufu ikagwiza abakozi cyane bibaye ngombwa bakasubira bakarekura iteka amategeko agahinduka abakozi bakizira mu bibanza bikingiwe cyane cyane mu bibanza birimo bashobora kubonekamo abantu baza kubonona bakasubira bakabaha uburyo ari nk'ibo kuko n'ubundi kera baraza abakozi bakizura ngaha bari bazifise kuko nahandi mu bindi bihugu nta muntu aza gukizura mu maparke adafise inkoho nahandi hose birakoresha natwe twakizira neza yuko leta yo dufasha ikaduha izo nkoho kugira ngo dushobore guhangana nabo bantu baza kubonana parke
uruhigi rutumbera ahanini ibikoko by'imbogo rukaje cyane gusumba ahandi mu bice vya parke biherereye ku ntara ya Muyinga nkuko ubuyobozi bw'uruhongore kama rw'igihugu bubimenyesha imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakeneye ariko nsabe imbabazi ururimi rwanyereranye mwumvise ko navuze rubavu ha kuvuga ruvubu ni rero uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ruri mu gihugu cy'u Burundi sigwa rubavu ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye na yavugwa mu Burundi aho ico gihugu kita arashika kwihangiro risabwa n'ishami mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS kwijanye n'incanco mu ruganda rwabereye mu ntara ya Ngozi mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwavuze ko bumaze gushika ku bice 80% mu gihe OMS yo ishaka yuko igihugu cyose coshika kuri 90%. Intambami murayumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu Ngozi Fidelite Shatsi.
Leta Burundi ifise ihangiro ryo gushika ku rugero rwa 95% mu gisata cy'incancu gitangwa mu gihugu ariko iremeza ko hakiri akagihaze tagende ku mana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kugwanya indwara ya sida
n'ubwo yuko atahanambanye nyamukuru zihari ariko twabonye yuko hamwe hamwe n'ubu hariho imigwi y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza ko bafuta tajanye nk'ivyo gucandaga bamwe bita abemera ivya Zibia baracabaye intambamye nizera neza yuko inyigisho ariko barahabwa n'abajeje intwaro izofasha kugira ngo uno mwaka turimo mbere izoshobora bose kubashikira kugira ngo ntihagire umwana wo mu Burundi asigara inyuma ataronse incanco
abo bayoboke ba Zibia n'abantu bagwiriye mu ntara za Kayanza nabo banza ntibitabira amasekeza y'incanco aba yatunganijwe mu gihugu bakemeza ko atandukanye n'ukwemera kwabo hagataho mu gihugu cy'u Burundi umwaka atunganywa kabiri indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo muri izo ndwi niho haheza hagacandagwa abavyeyi wungenze hamwe n'abana mufaso n'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza igihe yugurura indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo mu ntara ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi 11 mu 2018 yateye akamo abo bayoboke ba Zibia kuvavanwa n'iyo myemere ituma batitabira incanco kuko kubyiwe atamwana n'umwe akwiye gusigara inyuma naho biruko bukeye kabiri mu ntango z'ukwezi 12 mu 2018 igihe ariko harabasekeza ryo kugwanya ikiza cy'indwara mu giga mu Burundi bamwe bayoboke ba Zibia kiretse ko batagitabiriye hari n'abakubaguye abana babo batewe izo ncanco mu ntara ya Ngozi mikomini ya Tangara abana babiri barakebaguwe ku kuboko aho batewe urushinge abavyeyi wabo bakabikora mu ntumbero y'ubushaka gusohora uyu muti batewe naho Burundi butarashika kwihangiro rya OMS iryo najya akaba ari 90% ry'abacandazwe ubwenge naho ibitigiri byari bigeze mu ntango z'ukwezi kwa 11 kugeza ano mango hari ciyongereye mu ntango z'ukwezi kwa 11 2018 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesha ko bugeze kuri 45% ariko ubu uvuga yuko bushitse kuri 48% bukishimira intambwe bwateye mu turere tw'ubuvuzi
n'uvuga yuko ure bw'ubuvuzi bwagerageje kuko nta karere k'ubuvuzi katashikanye 90% bifata yuko naho mu mugambi w'igihugu cyo gucandaga ibibondo ufite ibintu byiza ngaha muri Afrika ika mbere no ku isi hariho abana twasanze mu ntara zimwe zimwe batari baracandaza turavye rero ibiharo twafise twashimye ko benshi bashikishije 90% bashoboye kuronswa incanco
ku bijyanye ho n'isekeza ryo kugwanya indwara ya mugiga ubushanje bw'amagara y'abantu bashikiriza ko barengeje ibitigiri bihangiro bari bihaye
ibiharo twari twiyemeje gushika ko byari ibiharo bishika ku bice 95% kuba twashikanye ibice 95% n'ibice 6% cyumvikana yuko twakoze neza cyane mbere tugashima cyane ko twakoranye neza abajejwe amadini twashikiriye abene gihugu baba 1,800,000
kisunzwe ibiharo biva mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi no kugwanyiriza cya sida ibyigwa byakozwe mu myaka ya 2016 na 2017 abana barenga 78 ku gihumbi bitaba imana bariko baravuka 47 ku gihumbi bapfa batashikana umwaka na y'ababyeyi 344 bapfa bariko baribaruka ku mugomo kuri ntara ya Ngozi Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bakunzi b'inkuru zinugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira ariko imbere yaho tubanze gato tunyarukire mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania tubabwira ingene impunzi z'abarundi zakiriye ingingo y'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu ariwe Kassim Majaliwa yo kugara amasoko rusangi ari muri yo kambi agifatiye ngingo mu ndwi heze yavuze yuko ari kumvu z'umutekano reka mu vico abahungiye muri yo kambi bavyibaza ko kuri micro menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Induta James Jovin
Mungano yugawe twebwe abanyagihugu tuhagereye ibibazo bikomeye ica mbere turonka ububwishaza tuca tubura ico gukaba kare byo ukaba byahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano natwe tukabashira ubushaza hagashabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'izo yaronka kwisitowa
Kuri twebwe impunzi twahongiye muri ikambi ya Nduta twaragize umubabaro udasanzwe twumvise ko mu ngano bayugaye kandi yahora idusahiriza muri byinshi mu by'ukuri twari ko turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti by'ukuri mwoba mugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe
umutekano n'uw'igipolisi Iyo mungano ntiwo kwinjira batagusatse ugenda hose barimwe barakubona hama ugashikaho bakagusaka mu isoko haba harimwe abapolisi none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona ni bande bayinzizamwo kutabarengana namba nikibi kiba kiba mwijoro none abo bantu ko bizira mwijoro bagakora ikibi bakisubirirayo n'ukuvuga ngo biterwa na mungano biterwa nibisumwa tubatwasumye hariya eka nukuri turagowe uyu mwunyu mwaduha nurushira umwe none wo wujye ukwezi kose ku munsi kabiri kabiri nukuri uri murabira babira baho ututumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbura ari numuha muhujije akakubara turazu ukori wanje ndagupimira hurima hama Nzo janda guhereza imyumbati ushira abana none nukuri dupfire hano ico ntikibaho nukuri
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cha Tanzania byashika iyo umurundi afise ikibazo canke akagenda mu isoko yasuma utwo abonye igatuma nukuri nk'arwegwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kujya cyo dukaba injya turonka ku isi towa kuko nta buryo bundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ibyo tujya kandi ikindi umuntu ntashobora gukenera ibyo kujya gusa hariho n'utundi tuntu dukenerwa nk'uturato kuko urabona mu nkambi nta birato dupokezwa. Umuntu ashaka gukenera ikofera yambara ibyambagwa, nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje. Ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura, ibirato ntabwo twabirose. Ibyo turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari.
Rero turasaba ko bobugururira mayira muzoba mukoze. Mu byukuri ntitworonka ukuntu dushima, ahubwo reka dushime dukenguruke n'ibindi biri imbere bizogenda bitunganywa.
Nuko rero bari abahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania, bariko baravuga ingene isoko ya mungano yugawe uko bavyakiriye. Samasoko rusange yose ariko ni isoko gusa ya mungano. Mukanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu nkuru iri kwiranugwa nugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi, tugaruka ko ni zuguru iri hagati ya leta y'u Burundi n'igisata kijeje amahoro n'umutekano cy'umwe bwa Afrika kujanye no gutahukana abasirikare b'abarundi bari gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia mugambi wa AMISOM. Kwinogenekerezo rya 2008 niho bari bavuze ko abarundi ingabo zigera ku 1000 zoba zose zamaze gutaha, ako kugera ino saha amaze gutaha amajana 4 gusa zoza ibizo kurikira ni gute. Abatari bake baravyibaza ku mbuga ngurukana bumenyi iri mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse niwe yaye haducishirize amaso uno munsi.
Abasirikare 1000 bari bategekanijwe gutahukanwa kuva kuwa 21 z'uku kwezi gushika kuri uyu wa 28, ntibabaye bagitahuka bose bivuye ku kunyinyurana kuri hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika kuri ico kibazo. Amajana 4 nibo bamaze gushikanwa mu gihugu gusa. Leta y'u Burundi hisaba ko haba inama rukokoma y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bafate ingingo ntabanduka. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabivuze mu ndwi iheze ari kumwe na mugenzi we arongoye igihugu cya Somalia yagendeye u Burundi. Ariko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko ingaruka zishobora gutangura kwibonekeza ku bijanye n'uburyo bwahora bufasha abo basirikare ko mu bijanye no gufungura, kwivuza hamwe n'ubwakoreshwa mu bitoro uhereye uyu munsi bategerezwa kuba buri indege batahuka. Kugeza ubu ariko ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka ubumwe bwa Afrika kugira ngo butange umuco. Aha rero mu kiganiro giherutse mu bashingamateka kubw'iyo ngingo, bamwe babona ko iryo gabanywa rishobora gutuma aba Ashabab ari nabo bariko baragwanywa bashobora guca babangamira igihugu cy'u Burundi. Amede Misago numwe muri bo.
Kuko burya iyo ngo umubanyi agize ikibazo n'inzu y'umubanyi ifatwe ukarera amaboko na gwa wirashikigo. Somalia ari nk'igihugu tubona kinini ya nkakijya. Uno munsi tuvuze ngo ivyafatiwe mwako kanama k'umutekano ngo tubifate minenego. Na burya abasababu bazi cyo twabakoreye ko atari ciza. Ejo natwebwe tuzoshikigo.
Ukutumvikana kuri ico kibazo cyo gutahukana abo basoda ku ruhande rwa leta nuko yahungukira mu buryo bw'amafaranga mu kuronka ay'agaciro. Nubwo kandi leta yagirije bamwe mu batavuga rumwe ko bafisemwo uruhara umwe bwa Afrika bwobwo buvuga ko biri mu mugambi wo kugabanya ingabo ziri gufasha muri ico gihugu. Aha rero u Burundi bukaba bwari bwaragerageje kugwanirira kudatakaza ayo mafaranga kuko ivyo gutahukana abasirikare vyatanguye gusabwa n'amashirahamwe atahoregamye mu vya politike kuvaho habaye ukutumvikana ku kiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015. Nkuko bisanzwe turasoma ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Kubera ko ari byinshi cyane turasoma bimwe bimwe tutavuze banyene kubyandika. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati: mbega none abo basoda bari bagiye gufasha kugarukana amahoro canke guca ingero? Emwe hahaha akabigatwengwa nk'akeza. Uyu ndi nawe ati: murabona baraho ko bajya bakaravye iyo mitwe ubu bose barayimenye. Kare mwavuga ngo leta nikura amahera reka bitahire bose ivya Somalia bibatekurukane namwe. Ubu nawagira ati: uko biri kose ingabo z'u Burundi zari zashimiwe cyane gose muri ico gikorwa cyo muri Somalia ko zivyifatamo neza, nizitahire nibabona ko haragahaze ku bwazo bazosubira bazitumeko. Hari n'uyu yanditse agira ati: ukagira naho borara barakora neza gute leta idashaka ibiganiro hari kizovamo ndi ngaha muzombwira emwe babyita kununuzwa tugarukirize kuri uyanditse agira ati akaje ko ntikazirumwe ababifisemo uruhara bose bararaba bisubireko I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe kuri we duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cumi n'umunsi mushobora kongera gusubira kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA Kaburungu com yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Joe yamufashije mu buhinga bw'ibyuma. Diane nahaze nabategura inongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi tuzongere ejo nk'aho twatanguriye.